Mwaramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro giha ijambo abanywanyi radio ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cy'umunsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkundikije. Uyu munsi tugiye kuvuga cyane cyane kuvyerekeye ingoma z'u Burundi, eka ingoma zivuzwa n'abarundi, eka izo ngoma rero amatwi adusumira hakaba hariho izindi ngoma zimeze nk'izo mu Burundi, hakaba hariho umushingantahe turi kumwe ngaha Joseph Bitamba, akaba ari byo ari mu gikorwa ariko ararangura muri iki gihe, eka akaba ashaka kwerekana ukuntu hari ibintu byinshi izo ngoma zose ka n'abavuzi b'izo ngoma basangiye. Turi kumwe rero na Joseph Bitamba ari mu Burundi muri iki gihe, mukanya aratubwira ibintu ariko ararangura. Turi kumwe kandi n'umushingantahe Edi Munyaneza, nawe nyene afise igishika cinshi cyo kumenya ukuntu hari ibintu bitari bike bisa hagati izo ngoma z'u Burundi n'izo ngoma z'abanyakanada bakavukire. Turi kumwe kandi na Jean-Pierre Aimé Harerimana, nawe nyene akaba afise ibibazo ababaza Bitamba mu Joseph Bitamba mu kanya. Narinze kubatevya rero, nashaka ubwa mbere na mbere Joseph Bitamba tubwire amabanga ari mu Burundi, mbega ico gikorwa kigeze he, muriko murangura igikorwa kimeze gute mu Burundi muri iki gihe?
Mu Burundi ndiko ndangura igikorwa bavuga yuko ari montage, ni ukuvuga ivyo na filmya muri Canada, ivyo na filmye Burundi mu Gishora. Ayo masanamu yose ndiko ndayashira hamwe n'ico gikorwa bita montage. Aba ndi mu ndwi ya nyuma igikorwa ndakirembeje, nsa n'uri karaheza akazi gakorerwa ngaho i Burundi. Ibyo bisigaye ni ibyo kugira nshitse muri Canada, ibyo bita mixage na etalonage.
Mu gihe muzaba muhije ico gikorwa cya mixage na etalonage, umuntu ashobora kubona ayo masanamu washize hamwe rya hehe, ahantu yoshobora kubona ivyo mwaranguye ni nkahe?
Muri Canada ndafise ama televiziyo maze kuvugana agomba kuzoyicishaho, ariko nka televiziyo y'imvuka ibaza hari yabo bita native ya abo twarahuye muri Omarankontre, baravuga ko bizobashimisha kuyiraba hama bakayereka. Na Radio Canada tumaze iminsi tuvugana nabo, nyene mbona base n'abazoyerekana. Hama mu Burundi naho nsanzwe nkorana n'abafashije bo muri television Renaissance.
Iciyumviro cabajemwo gute kugira ngo mwibaze kugira ico kigwa gikomeye cyane rwose cyo kuraba aha ukuntu hari ibintu bitari bike bisa hagati ingoma z'u Burundi n'ingoma z'abanyakanada bakavukira?
Ico cyumvira mu bisanzwe nticyari kigoye cyane. Ngiba mu Burundi ndu Murundi, abarundi twese duhuriza yuko nta Murundi n'umwe adakunda ingoma. Mugabo nama ndaba ingene ingoma naje nayo imaze kuzifirma ngikora ino, mugabo nkaraba ingene dufata izo ngoma, nkibaza nti none izo ngoma zapfuye he, izo ngoma zivuze iki ku Murundi w'ubu, ku Murundi wa kera? Ama rero nama ndavyiyumvira ko nzobikora, ko mugabo sinari bwaronka uburyo bwo kubikora. Ngiye kuba muri Canada naho nagize Imana, ngenda ahantu aba native ni bajya babita aba native cyangwa abahenze cyangwa abatoktone bariko baravuza ingoma. Ama rero nazo usanga ibisa cyane mu kuvuza n'iz'i Burundi, mugabo nabo bazikunda nk'uko abarundi bakunda ingoma, kandi zifite icyo zivuze kuri bo nk'uko i Burundi iyi ngoma zifite icyo zivuze utarazi ibyo bariko baravuza, icyo zivuze kuva kuri ba sokuru. Icyo gikorwa rero naciye nkora, ndagira icyo bita recherche, amasanga kuzikunda tuzikunda kimwe, ukuzubaha tuzubaha kimwe, naho ibintu biriko birahinduka. Muri tradition mu vya kera ingoma zari zivuze ikintu kinini, ari mu Burundi cyangwa ari muri abo ba native. Nibyo nico gikorwa rero nashimikiye ko tukwerekana yuko izo ngoma naho tuzibona zivuze zifite akamaro kanini, nico zivuze kinini kurusha uko ubu abakiri bato babibona. Na je ndi mwose
ingoma. Urakoze Joseph. Turi kumwe kandi n'umushingantahe Edi Munyaneza nk'uko twabivuze, na Jean-Pierre Aimé Harerimana, nabo nyene nkabanzi ko bakunda ingoma nk'uko Bitamba yabivuze, nta murundi n'umwe adakunda ingoma. Nashakara nabo niba bafite ibibazo byerekeye ukuntu bomenya ukuntu izo ngoma z'u Burundi zifite icyo zisangiye ku mico cyane cyane n'ingoma zo muri Canada, mufite ibibazo ijambo ni rwanda.
Munyaneza, nashaka kubaza akabazo gatoyi Joseph. Urazi yuko ngaha i Burundi kera ingoma zivuze zavugirizwa umwami canke zikavuzwa mu gihe bariko barimi ku mwami, canke mu gihe umwami yahegagira imbuto. None mu mico y'abanyekanada hoho izo ngoma zavuga iki muri Canada, zerekana iki muri kahise?
ikibazo ni cyiza cyane kuko mu gikorwa nakoze nashikimikiye kuri ico n'ubundi kuko umwuko bivuze ino ingoma zavugirizwa umwami muri Canada naho ingoma zabo nazo nyene ngira ndabivuge mu gifaransa ko simboni ngeno ivuga mu kirundi izo ngoma zose zitwa tambour sacré ari mu Burundi ari muri Canada hose zirubahiriza hose zimeze nk'uko umengo ni kintu bemera nk'uko Imana yayibahaye ari mu Burundi bavuga yuko iyo ngoma yatanguranye n'umwami bayubaha kubera icyo gikorwa cyayo no muri Canada rero ingoma zabo zirubashwe cyane ku buryo yuko izo ngoma hari ingoma zivuzwa mu bihe bimwe bimwe gusa hari ingoma zivugirizwa nk'iyo bibuka bapfuye hari ingoma zivugirizwa abo bagomba kuvura ibyo bita healing hari ingoma badakorako hari ingoma yabo ingoma y'u Burundi na ingoma y'u Burundi murazi yuko bayivuga mu bihimba nk'iz'umukenyezi no muri Canada ingoma yabo bo bavuga ngo ni heartbeat of Mother Earth kuvuga yuko ni nk'uko ari isi iriko iravuga icyo gikorwa rero mu byo nasanze bisa ino nuko bitakibaho hariho umuganuro nawo usa na power umuganuro nuko wavuze umwami yahezagira imbuto nabo kandi naho n'umwanya byabera muri Canada no mu Burundi byabera mu mwanya umwe mu mpera z'umwaka ibyo birashobora kumvikana yuko ari kubera ngira ngo ariho imbuto batangura kurima muri Canada naho barase iyo power ihuza abo ba NGO bose abo ba native bose bagahurira ahantu hamwe bakavuga izo ngoma hari naho nabo nyene bavuga ko ari ingoma z'amahoro nko mu Burundi urumva rero ni minsi mikuru yahuza ino mu Burundi yahuza abarundi bose n'umwami no muri Canada ihuza aba NGO bose bagacuragira rero n'ibyo bagira byo gusenga no kugira imbuto zabo zizomere bo barashyiramo n'iby'ibikoko kindi naho nasanze bisa nuko nko mu guca igiti mu kubaza ingoma barafise bose ibyo bakurikiza barafise bose ibyo batabwira abantu
je nitwa Harimana Jean Pierre ne ndi mu Burundi mba mu Burundi ndafata amasanamu narakoranye na Bitamba Joseph Bitamba nagomba ndakubaze mbega izo ngoma zirariha zifise ibiti n'urushaka zikagira n'amabere kujya tubore ngo baze Burundi mbega izo ngoma zivuze uri kure uri hafi azumva co kimwe zifise imidiho imwe bazivugije abazivuza ari Abarundi bavugije ingoma z'u Burundi canke bajya bo muri Canada bazivugije zivuga co kimwe cyane uwo wese arafise umudiho akurikiza mugabo ukitwa uw'ingoma bavuze ingoma
ibibazo byiza cyane rwose tuvuze naho ingene zingana ingoma z'u Burundi ni nini ingoma z'u Burundi ni nini cyane kandi zivuga cyane kurusha izaba endye n'utugoma dutoyi turi hasi ntibazikorera bazivugiriza hasi mugabo abo twajyanye nk'abatamburineri bo muri Bemesha twajyanye mu mapawaw barakubwira yuko kumurisho barashobora guhuza kwanza baramaze gukina hamwe ko abatamburineri b'u Burundi bamavuze ingoma tariki imwe y'ukwezi kwa Mukakaro umunsi mukuru wa Canada n'umunsi w'u Burundi kandi bama bavuga muri uwo munsi mukuru ko ari umunsi mukuru w'u Burundi n'umunsi mukuru wa Canada kandi bagaca bahuza abo ba NGO n'abarundi biragoye mugabo baravuza hamwe mugabo ari adapta bakavuza hamwe ikibazo cya gatatu cya ritmu icyo dukwiye kumenya ni uko u Burundi nicyo gihugu cyonyine ubuje n'abatamburineri barari kubwira abavuza ingoma bakurikira ujya ari imbere ujya atamba ahandi hose bavuza ingoma umutambyi akurikira ingoma ziriko ziravuza ariko abarundi niho honyene ku isi yose uri karatamba ariwe adikta yerekana bajya bavuza bakurikira uri karatamba iyo nicyo bitaniye ko cyane mugabo ahandi ni n'umuziki ni kuryoherwa nuko nyine zifite ubwo ruhande rw'intuze kuko ari ingoma zivuze ikintu kinini mu masosiyete yacu
ivyo ni ibintu byiza byo kumenya ndabona kanya kariko katujana edi ubaze akabazo wihuta n'inyishu ibi ngufi eka nawe we Jean Pierre urasubira uraza akabazo naho abaje bitatu icyarimwe
ego nedi kandi nashaka mbaze kandi bitamba ino turazi kenshi bajya batandinye ngoma turazi yuko mu nyuma yabijya tubona inyuma ya yijya spectacle tubona mu ntambo canke mu maditwe twita amagetuel harimwo n'ibintu bikomeye harimwo n'ibimenyetso bikomeye ndazi nka je ndiko nkora ku ngoma ndazi amajeste amwe yerekana ukungene umutimbo ari yerekana ukungene ari atashe ku gihugu ciwe nashaka kubaza nubwo nkajya umurisho bawucisha mu izo cyavuga bisigura yuti nshake mpe nina hako memukira igihugu cyanje nshaka kubaza none nko muri Canada hariya muri Canada nabo nyene amajeste arakontago se canke n'ingoma uko nyine bayibona canke uri karatamba amajeste akoresha hari icavuze hariya muri Canada ariko bisangiye n'izingoma zo mu Burundi n'amajeste y'abatimbo bino mu Burundi
kibazo cyiza
mu ntambo ntibisa cyane rwose kuko na rythme si zimwe mugabo nabo barase atari mu ntambo barafise ingene bavuga yuko bobo bashimikira ku isi isi yaduhaye iyo ngoma yabahaye iyo ngoma yabo barespekta isi yose bavuga yuko ingoma ihagaritse kuvuga si yo bihagaze kuri bo ntibashobora guhema iyo ngoma itari kiravuga bo bavuga yuko n'ingoma ijya rythme y'ingoma yabo niyo rythme y'umwana ari mu nda kwa nyina niyo rythme mother earth ingeno ivuga ni isi mu Kirundi urumva hari ibintu bikomeye mu Burundi bikomeye no muri Canada byinshi ndibisa ibyo urumva n'amasosiyete abiri bamwe bari hariya natwe turi ino mugabo icyo bahurije ko nuko iyo ngoma vuge naho tubari uno munsi haraheze nk'imyaka ijana ingoma kuri bo cyari ikintu gihambaye cyane rwose kandi n'ubu biriko biragaruka nko muri Canada urabona n'ayo mamanifestatio bahoramo byose bagenda baravuza ingoma kuko bavuza ingoma bavuga bati hari ingoma hari amahoro hari ingoma nta ngwaniriho hari ingoma ibintu byose bigenda neza niyo bagiye kugira ibyo basaba by'amategeko bagenda baravuza ingoma kugira berekane yuko iyo ngoma ihashitse ntabarariko
uje kumva rubiriza mu Kirundi barakunda kubikoresha iryo jambo rewe numvirije numvise ibyo Joseph Bitamari akora nk'umuvyeyi w'umuntu yumvise ingoma arabizo ngoma none kwicyo kiganiro kiwe ariko arakora kuri izo ngoma jewe nubwire ku mwana igiki jewe ushaka ka Yosefu nubwire umwana atubwira ukurikiza ingoma z'Uburundi cyangwa zo muri Canada igiki je nubwire umwana urakundiza ingoma cyangwa uyo mu Canada uyo muho muri Canada yobwire umwana wiwe urakundika igiki kizotuma jewe mbwira umwana akanyumva ngo kunda ingoma ni nga wewe Yosefu wabikoze ko nicyo kibazo mfite cya nyuma nta kindi kibazo ni ukubaza nicyo kinuma ndakubwira mbwira cyo wakunze ingoma ni iki kigenuraga umwana
uwo mwana niyo abona iyo sinema nizeye yuko nzoba nabishyitse ko azobona ko ingoma atari izi ngoma tubona kuwa gatandatu mu mamariyaje atari izi ngoma tubona batwara ku mutwe muri vile yose ya Bujumbura ingoma ni ikintu gihambaye cyane rwose yewe byo nashoboye kurahura ubwenge kwa batime no kubatama bo muri Canada nuko ingoma itegezwa kubahiriza nuko ingoma ni bwo buzima bwo ngaha nibwo kera ho nibaza yuko byari birengera urumva n'abantu bavuga muri iyo filme a professeur Mworoha cyangwa umutama umu Canada yitwa Moski barakubwira bati iyi ngoma niyo yatwaye ibi bihugu imyaka myinshi iyo badasonera iyo ngoma ni ukuvuga niyo yatuma haba ubumwe ari muri Canada ari mu Burundi iyo ngoma niyo yatuma haba ubumwe rero jesi nibaza yuko abantu ba kera bafashe iyo ngoma bakayigira symbole y'ubumwe yije gutyo si ngomba kwinjira mu malegende y'i Burundi nayo muri Canada naho nyine hariho ubu birasa kuko ndabivuze cyane nko muri Canada bavuga yuko hari ingwano mu matribu abiri y'abaendye Imana igahingo mu mugore uwo mugore agaca yiza n'agaca avuga ati vuga ingoma akugwana hama mugira amahoro baca bayitwara rero $1 ni Amerika yose va muri Canada gushika epfo muri Mexico kumva ni ikintu gikomeye si ikintu cyo gufinisha mu Burundi naho hose ngenda kuvuga byinshi ushatse kubirondera urabironga mugabo ngaha nibaza ndiko ndavuga ngo abavuzi ingoma bose bari baje kugira saba historia mugabo bagerageje kumenya begere antine begere abatama aracyari habatama ntibaragenda babegere bataragenda babwicara ikingoma jewe Wezi antire twarajanye mu gishoro ibintu twahigiye ni byinshi cyane antima tubwira iby'ingoma ni kintu cyo gusonera si kintu sanswe ni kintu basokuru baturaje natwe dutegereza kukubwira uwo mwana uri kuravuga Jean-Pierre dutegereza kuciga neza tukakubwira neza uwo mwana je ubu ndiko ndakora kuri iyi filme mbonye ingoma yayisonera simbona ingoma nkuko na urandazibona taratangura
Joseph Bitamba ndagushimire cyane rwose ku vyumviro eka n'amakuru cyane cyane yerekeye ingoma utubwiye hariho ibintu byinshi tutari tuzi ariko tubimenyeho ngaha nyene urakoze cyane rwose kuri aka kanya watoye kugira ngo tuganire ndagushimire nawe mushiga ntahe di munyaneza mushiga ntahe Jean Pierre Aimé Harerimana nawe nyene ndagushimiye mwakoze cyane rwose ndabashimiye namwe
Jean Pierre
murakoze mwese ndabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi.